Eri Necmi de Amerik. Ezwi d'Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Turaramukije nshuti mudutezwe amatwi muri kitondo cyo ku munsi wa mbere itariki indwi z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2018 kuri mikoro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Ubu rero umwaka urangiye w'2018 hamaze kumvirizwa abantu batari bake mu matohoza y'ido n'ido y'urubanza kuko twashikanye amadosiye arenga 1,600.
Uyo ni Maitre Amel Niyongere avuga ku madosiye arenga 1,600 ku kibazo cy'u Burundi amaze gushikanwa muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Tubafitiye n'amakuru y'inkino yabaye mu mpera z'indwi turangije mu Rwanda no mu Burundi. Yamarareka duhere ku makuru avugwa hirya no hino dushikizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse Aloyce.
Baramutse Fidel, ndamutse n'abaduteze amatwi. Abapolisi barateye ibyuka bikoroza amosozi ibihumbi by'abanyagihugu bari mu myiyerekano ku murwa mukuru wa Sudani ku munsi w'Imana ejo, aho bagisaba Perezida Omar al-Bashir gutanga imihoho mu ndwi yabo ya gatatu. Amasinzi y'abari mu myiyerekano bagizwe n'imirwi y'abaganga, abigisha, bahuriye ku murwa mukuru Khartoum ejo ku munsi w'Imana. Leta ya Sudani yashikirije ko abantu 19 aribo bamaze gufa hamwe n'abajeje umutekano babiri kuva iyo myiyerekano itangura mu buraruko bushira ubuseruko bwo mu gisagara cya Atbara ku igenekerezo ya 19 z'ukwezi kw'12 guheze. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa kiremwa muntu Amnesty International ryo rikaba rishikiriza ko abishwe muri iyo myiyerekano baza bashika kuri 37. Abategetsi barugaye amashure bashinga amasaha abanyagihugu bategerezwa kuba bari mu mihana yabo, kandi intara zimwe zimwe zishyirwa mu bihe bidasanzwe nk'igihugu kiri mu ntambara kuva iyo myiyerekano igitangura. Intandaro y'iyo myiyerekano yatewe n'uko leta yadugije ibiciro by'ibya nkenerwa harimwo n'umukate. Abategetsi muri Misiri bashikiriza ko umupolisi yishwe mu gihe yariko arategura bombe yari yatezwe hafi y'isengero mu micungararo y'umurwa mukuru Cairo. Abategetsi bavuga kandi ko abapolisi bashika kuri babiri bakomeretse igihe icyo gisasu cyaturika ku munsi w'Imana ku munsi wa gatandatu muri Mbabarira. Ibyo byabaye mu gihe abakristo b'abakopte muri icyo gihugu cya Misiri bari mu myiteguro yo guhimbaza Noweli ihimbazwa kuri uyu munsi wa mbere. Nta muhari uriyitirira ko ari wo wari wateze iyo bombe, ariko umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu warimanze ko ari wo wakoze ibitero ku bakristo muri icyo gihugu cya Misiri muri kahise. Iyi ndwi y'ibikorwa iratangura kuri uyu munsi wa mbere muri Leta Zunze za Amerika, ariko ibihumbi by'abakozi ba leta bo bagumijwe mu ngo zabo kuko imirimo ya leta yahagaritswe. Bamwe muri bo muri iyi ndwi barongera gutonda ku mirimo ariko batiteze guhembwa. Perezida Donald Trump yashikirije ejo ku munsi w'Imana ko atahura ibihe bitoroshe abo bakozi barimwo byo gukora batiteza agahembo, ariko abasaba kuraba ingene bo kwifata kuko atazemera ko leta yugurura adahawe imiliyaridi zitanu z'amadolari asaba zo kubaka urukuta ku rubibe Amerika ihana n'igihugu cya Mexique. Ibiganiro byahuje ejo ku munsi w'Imana abategetsi mu biro bya Perezida White House bari mu icegera cy'umukuru w'igihugu Mike Pence hamwe na bamwe mu bafasha mu n'amashingamateka kuri icyo kibazo cy'urukuta ntacyo byavuyemo. Ariko Trump avuga ko umwumvikano ushobora kuboneka mu minsi mike iri imbere. Abakozi ba leta bashika 180,000 bararungitswe iwabo. Abankenerwa cyane cyane nabo nibo bariko barakora badahembwa muri iyo minsi imirimo ya leta yahagaze. Abakenyezi muri Arabia Saudite bagiye kugarukirwa mu bijanye n'agateka kabo, aho abagabo muri icyo gihugu batacemerewe kwahukana abagore babo batabimenyeshejwe. Kuva ejo ku munsi w'Imana amasentare muri icyo gihugu yasabwe kumenyesha umugore ko umugabo wiwe yahawe uburenganzira bwo kwahukana. Ingingo ije ikuraho umugenzi wariho abagabo bahukana batabimenyesheje abagore babo ndetse bakanka no gufasha abana baba baravyaranye. Iki ni kimwe mu mpinduka ziriko ziraha umukenyezi w'umuyisilamu bwigenge. Mu mwaka uheze abakenyezi muri Arabia Saudite barahawe uburenganzira bwo kugendesha imodokari. Mu yindi myaka imbere yaho bemerewe kuja mu mahiganwa y'imikino, gutora mu matora hamwe no gukora imirimo yinjiza amafaranga mu muryango. Ariko amashirahamwe aharanira agateka ka muntu avuga ko impinga ikiri ndende mu gihe abagore bataremererwa kuresha canke gufata ingingo yo kwahukana ndetse no kugira ingendo tutibagiye no kuvurwa abagabo babo batavyemeye. Abajejwe umutekano muri Nigeria jo kumusi w'Imana barahagaritse abamenyesha makuru babiri babagiriza gutangaza makuru yerekeye umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram. Nkuko amakuru ava mu kinyamakuru cyandika muri ico gihugu yabibwiye itorokanzo ry'amakuru ry'abafaransa AFP, ikimenyesha makuru do Daily Trust gikorera mu buraruko bw'igisagara ca Maiduguri cavuze ko abamenyesha makuru bacu bahowe ko batangaje makuru ajanye n'integuro z'abasirikare ba leta barimwo zari zigamije kwigarurira igisagara ca Baga. Ico gisagara kikaba cafashwe na Boko Haram mu ndwi zibiri ziheze. Ico kinyemesha makuru cashikirije ku itariki ya 31 z'ukwezi kw'icumi na kabiri ko Boko Haram yafashe ibice bitandatu mu buraruko bwa leta ya Borno.
Urakoze rero yise ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho urunani rw'abashingwa manza bakurikirana ikibazo cy'u Burundi rwamenyesheje ko umwaka w'2018 urangiye bamaze gushikana amadosiye arenga 1,600 muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Ayo madosiye yerekeye ivyaha bishobora kuba byarakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015, harimo ubwicanyi bw'ikivunga, guhohotera ikiremwa muntu canke gufata abakenyezi ku nguvu. Urwo runani rwizeye ko uyu mwaka w'2019 uzorangira hamaze gusohoka imitahe y'uguhagarika bamwe mu nzego za leta bikekwa ko ivyo vyaha. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Urunani rw'abashingwa manza baburanira baburiye ababo n'ivyabo hamwe n'abahuye n'amabi n'ivyaha bishobora kuba vyarakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 barashima aho bagejeje igikorwa. Maitre Armelio Ngere, umuhuzabikorwa muri urwo runani, yabwiye Ijwi ry'Amerika ku mwaka w'2018 warayuheze bamaze gushikana amadosiye arenga 1,600 y'abantu bakorewe amabi imbere ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI.
Ubu rero umwaka urangiye w'2018 hamaze kumvirizwa abantu batari bake mu matohoza y'idonido y'urubanza, kuko twashikanye amadosiye arenga 1,600 muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Hama aho rero hariyo n'ayandi y'amabi abandanya akogwa tumwa twakira, twifuza kurungikira ibiro vy'umushikiriza manza wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Ubu rero bariko bumviriza iyo miryango n'abo bahohotewe ubuzima, ariko mubo bumviriza urumviriza n'abandi baza nk'ivyabona nk'abakora mu nzego za leta, abo baba barabonye ubwicanyi buriko burakogwa, abo baba bakora mu nzego zitandukanye za leta, kugira bishobore gufasha biho muco iyo sentare.
Umwaka uraheze abacamanza b'iyo sentare CPG bahaye uruhusha umushikiriza manza mukuru Madame Fatou Bensouda gutangura amatohoza ku vyaha bishobora kuba vyarakozwe mu Burundi. Maitre Armelio Ngere avuga ko igikorwa kizoca gikurikira uyu mwaka ari ukurungika imitahe mpuzamakungu yo gufata bamwe mu bakekwa.
Umushikiriza manza ahejeje kwerekana neza yuko ivyaha vyakozwe bisanzwe bikurikiranwa n'iyo sentare mpuzamakungu mpanabyaha, araheza agashyira ku mitahe y'abakurikiranwa n'ibyo byaha, akagira n'abo ashengeza mu butungane. Nico gikorwa barimo rero bari matohoza, twebwe nk'abashingwa manza turiko turobananya tubaha ibintu vyerekana neza yuko ivyaha vyakozwe, tubashyira hamwe n'abakorewe ivyaha, rero abituye sinari muzama kumana vya aribu duseru kila tuwebge hama tukana bereka nawa nwashwora kubaza mugutangu mucho kufiza hafiza akozu hei tukiwaza yuko mburi umiaka uyu mbibu na chumini chenda hashwora kukuri kila nwamwe wamwe wazo kwa gigwa ni chaha
abo bakekwa ko ibyaha nka byose biri mu madosye abashingwa manza bashikirije Sentare CPI n'inzego za leta muri byo byaha harimo bwicanye bw'ikirenga uguhohotera gateka kazi na muntu n'ibindi
hariyo bafashwe ku ngufu cyane cyane abakenyezi n'abigeme hariyo amadosye yihoterwa rya kiremwa muntu hariyo amadosye ajanywe n'ukunyuruzwa n'ubwicanyi ukabije ibyo byose twabihaye yo Sentare kubera tuzi yuko biri mu byo yo Sentare ishinzwe mu gukurikirana abituye yo Sentare bose ubu unye bariko baraza gutanga ibyemezo abavi Bujumbura abava mu Burundi abava mu bihugu bahungiyemo urabona neza yuko abantu bashaka gukorana gufasha guha umuco umushikiriza manza wasane muzama komana vyaha nabakora mu nzego za leta n'abari kwakora mu nzego za leta nabandi bari mu Burundi baraguma batanga makuru kandi bakemera yuko bashobora mugihe bakingiwe utanga ibyemezo vyerekana yuko ivyo vyaha vyakozwe kandi bakaduma ko n'urutoki nabakoze ivyo vyaha
ku bitariki 27 zo kwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2017 Uburundi bwarikuye ku mugaragaro muri Sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI leta y'Uburundi ivuga ko ayo madosye yose yitwariwemo ari imfagusa leta yagiriza iyo Sentare kubikoreshwa na bimwe mu bihugu bya Burajya bidacana uwaka no Burundi yamara mushikiza manza mukuru w'iyo Sentare yemeza ko amatohoza ku byaha byakozwe imbere y'iyo tariki atakabuza ko abandanya kandi abazokwagirwa nabo bagakubitwa intahe mu gahanga Cyeclavini Nkuru Kigali ku bijuru rya Amerika
banyanyi bijuru rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kubatwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Mu Burundi abana barenze imyaka 6 baracagira umwanda mutoyi baryamye abahinga mu bijyanye n'inyifato bahanura ko bakwiye kuvuzwa umwe muri abo akaba ari umwigisha mu makaminuza Renovate Irambona arasigura kugena abavyeyi bafise abo bana bakwiye kwifata mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Diane Ndonse
umwigisha Renovate Irambona umuhinga mu by'inyifato Atangura sigura bimwe mu bituma nyamukuru bishobora gutuma umwana yigira ku mwanda muto mu buriri.
Novuga ko icambere ari kuba bafisa ababyeyi nabo nyene bamaze umwanya muremure nabo nyene bigira ku mwanda. Bimwe bavuga ngo mu gifaransa hérédité. Abahinga bavuga ko ibice 60% by'abana bavutse kuri abo babyeyi nabo nyene baca bigira ku mwanda bigateba. Hanyuma ikindi cya kabiri ni ingwara zisanzwe nyene zo mu mubiri dufate bijya bitama infection urinaire canke ugasanga harimo perturbation hormonale ibyo mu mubiri nyene canke ugasanga uwo mwana afise agasaho k'umukoyo gatoyi canke ugasanga afise itiro rirengeje kuburyo niyo hoba ivyerekana yuko ashaka kuja kugira umwanda muto atavyuka bitamukundira kwa vyuka
ariko kandi hari nibindi bishobora guhungabanya imibereho y'umwana gucyo bigatuma yigira ku mwanda naho yo bari yarabihevye
hariyo nk'igihe umwana usanga hari ikintu cahindutse mu buzima bwiwe ugasanga habaye nk'umuntu yapfuye mu muryango canke ugasanga nk'abavyeyi bariko baravana divorce abavyeyi bavanye canke ugasanga nk'umubyeyi yagiye mu mahanga yagiye kure canke ugasanga nk'umwana mwahinduriye ishure canke yahinduye aho muba donc abantu bimutse ivyo vyose utwo tuntu tuba twahindutse mu buzima bwiwe turashobora gutuma asubira kugira mwanda mu gitanda niyo yoba yarabihevye
ni kuvuga amajambo make ibintu bishobora kuba byaramuhungabanije mu buzima bwiwe
hanyuma nawe agaca avyishura ko akoresheje ubwo buryo
biga mwana ahepa kugira umwanda mu buriri afite imyaka ingahe
gushika ku myaka 56 aho onye abavyeyi ntibari babwije no kuvyibaza ko no kugira ubwoba ni kikugera ku myaka 56 ni ibintu bisanzwe nuko nyene kundi umwana arekura umukoyo utungingo no vuga ngo tumufasha ntituba turakomera neza tuza gukomera neza ku myaka 56 aho rero niho acareka kugira uyo mwanda iyo bibandanije yararengeje iyo myaka niho rero umufite yoca atangura kuvyibaza ko
kubera ko hari zimwe mu mvozi zishobora gutumwa n'ingwara zo mu mubiri umuhinga Renevat irambona ahanura ababyeyi ko bovuza umwana mu gihe abandanije kwikoyora ko arenge imyaka 6 hagataha umuvyeyi asabwa kwitwararika kutajya umutima umwana mbere akanamufasha kugira ngo bishobore guhera
cambere coco niyo nyifato y'ababyeyi ukwemera yuko bishika kandi kuyo mwana atabigira nimaka ntibabandanye bagira ishavu bo nyene bakitunganya inyifato y'ababyeyi irahambaye hanyuma ikigira kabiri nuko ababyeyi bayagisha umwana bakamubwira ko atari wenyene ko bashobora kumufasha kandi ibyo bintu bishobora gukira kugira uwo mwana atekana hanyuma hariho n'utundi tuntu duto duto ababyeyi bashobora kugira dufate kamwemerera umwana akanywa ibintu ku murango iyo umwana ahageze yuko aja kuryama nk'amasaha makenya mbere bakamwankira kwanywa ibintu kandi bakabivugana n'uyo mwana kugira ntiyumve ngo ni gihano mugabo yumve ko ariko aragira uruhara mu gukira
uryamanye n'umwana arasabwa kandi kumubyura hagati mu ijoro kugira ngo aje mu kazu kasugumwe umuhinga Renevat abandanya ahanura ababyeyi kwirinda ibihano nk'umuti ku mwana kuko bigira ingaruka mbi nyinshi ku buzima bwiwe.
Mene ivyo bintu by'ibihano ababyeyi biyumvira ni bibi cyane kuko iyo umwana agumya ahanwa kuri ibyo arashobora mbere no guheba kugira uyo mwanda mu gitanda mugabo agaca atora izindi ngeso zirengeye akagira izindi ngwara zirengeye niyo bariko baramuhanirako hanyuma ikindi naco nuko ababyeyi bataba babiteguye neza bakafata nk'umwana yagize umwanda haryamye bakamushira mu bandi bana burunganwe ngo bamuzomere canke bonyene bakamutetereza abene abo bana rero kagenda n'isoni zinshi cyane bimwe bita mu gifaransa sentiment d'honte uyo mwana akaba umuntu atiyemeye akabona ari munsi y'abandi mu nyuma bikazomugirira ingaruka mbi ukuntu azobana n'abandi kuko yama yiyumva uko ari munsi y'abandi kubera ibyo bihano bamuhaye bamutetereje
uyu muhinga yongera ko avuga ko ubuzima umwana yaciyemwo bufise ingaruka zikomeye muri kazoza kiwe
burya ibintu byose tubona mu bwana bwacu biradukurikirana dukuze ukundi rero boba bara ababyeyi boba barafashe uyo mwana bakamukubita canke bakamuturira hariho n'ababyeyi bafata bagaturira umwana ku gapipi ngo bariko baramuvura ibyo byose birashobora gukurikirana umwana akuze iyo ageze mu bigero ivyo ababyeyi badukoreye n'ivyo batadukoreye nivyo bigira umuntu akuze ituma rero abantu bakuze twese tudasa tutameze co kimwe ni kubera tutaciye muri bimwe burya ivyo twaciyemo vyose biguma muri twebwe kahise ntikigera gahera kabandanya kadukurikirana niko kuduza umuntu akuze
umwana ashikanye imyaka 12 ataraheba kwituma haryamye bigira ingaruka mbi gusumba harimo nuko ashobora kugumana navyo imyaka yose ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Our Voices ijwi rya Amerika ryatanguye ikiganiro gishasha kuri televiziyo ikiganiro Our Voices mu rurimi rw'icyongereza bisigura amajwi yacu Ikiganiro kigizwe n'abakenyezi bane baturuka mu mpande zine z'umugabane wa Afrika. Umwe muri bo aserukira karere ka Afrika y'Ubuseruko. Nije Oriane Tangishaka mumenyereye mu makuru y'Ikirundi n'Ikinyarwanda. mu kiganiro wa Voices tuyaga ku bibazo bihanze umugabane wa Afrika bivuye ku byumviro n'ivyifuzo by'umukenyezi w'umunyafrika tuganira no kuyandi makuru yo muri Afrika kaze mwese abumvira urimi rw'icyongereza turabararitse gukurikirana aba Voices kuri Facebook cyangwa kuri YouTube fyonda like na subscribe mwongere mu gitangire na bagenzi banyu ku mbuga ngurukana bumenyi zose Our Voices
Ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC Kumakuru y'inkino mu karere k'ibiyaga binini duhere mu Rwanda aho dutega amatwi mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda atubwire ku makuru yaranze inkino mu Rwanda mu mpera z'indwi turangije arahera ku rukino rw'umupira w'amaboko wa volleyball
Mu mukino w'intoki wa volleyball ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino y'umunsi wa kabiri mu kiciro cyo kwishyura phase retour muri championnat y'ikiciro cya mbere ku makipe y'abagabo ku kibuga cy'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro IPRC Karongi habereye imikino itatu Mu mukino watangiye isaa yine ikipe ya IPRC Ngoma yatsinze IPRC Karongi amaseti 3 kuri 1 isaa 6 hatangiye umukino wahuje ishuri rikuru ry'ubukerarugendo UTB na IPRC Ngoma urangira UTB itsinze IPRC Ngoma amaseti 3 ku busa ikipe ya UTB yarongeye itsinda IPRC Karongi amaseti 3 kuri 1 mu mukino watangiye isaa 8 indi mikino ibiri yabereye kuri stade ntoya y'Iremera guhera isaa 9 ikipe ya Kirehe Volleyball Club yatunguye APR Volleyball Club itsinda amaseti 3 ku busa umukino w'umunsi watangiye isaa 11 hagati ya Gisagara Volleyball Club na Reg Volleyball Club warangiye ikipe ya Reg Volleyball Club itsinze Gisagara amaseti 3 kuri 2 Benon Mugisha umutoza wa Reg Volleyball Club avuga ko byabaye ngombwa ko akora impinduka mu kibuga kugira ngo ashobore gutsinda Gisagara
kini batangiye kuko twari turi kwexpecting ngo bakine ariko bakine nje cyatumye dukora iki duhindura bakine duhindura na rotation ya y'ikipe Marshall yajemo kugira ngo stopping number 7 wa Gisaga kandi yagiyemo arabikora kabisa kandi abari barimo byari byanze so nje cyatumye dutsinda
Ku ruhande rwa Gisagara Volleyball Club yari yatsinze amaseti abiri ya mbere ngo kimwe mu byatumye batakaza umukino harimo no kwirara kw'abakinnyi twumve umutoza Dominique Ntawangundi
ntekereza ko wabuzeho concentration mu ruhande rwacu no kugira ngo twumve ko bishoboka abayeho kwirara gatoya abaho de concentration kino uko hari solution zimwe tutabashe kubonera igisubizo kujyanye n'abatakabo mu mpande ku mipira reception zanze
kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo ikipe ya mbere ni ishuri rikuru ry'ubukerarugendo UTB n'amanota 20 mu mikino 9 ku mwanya wa kabiri turahasanga Gisagara Volleyball Club ifite amanota 19 mu mikino 8 Reg Volleyball Club nayo ifite amanota 19 mu mikino 8 ikaza ari ya gatatu ikipe ya kane ni IPRC Ngoma ifite amanota 10 IPRC Karongi ni ya gatanu ikagira amanota 8 Mwanya wa gatandatu hari Kirehe Volleyball Club ifite amanota 6 naho ikipe ya karindwi ari nayo ya nyuma ni ikipe y'abasirikare b'u Rwanda APR Volleyball Club ifite amanota 5 mu mikino 7 Tunyarukiye mu mupira w'amaguru mu mpera z'icyumweru gishize championnat y'icyiciro cya mbere yarakomeje imikino yari igeze ku munsi wayo wa 13 kwa gatanu ikipe ya Kiyovu Sport yatsinze Police FC ibitego biri ku busa kuri Stade de la Mitié kumumena ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino ine Gicumbi FC yatsinze Etincelles FC igitego kimwe ku busa kuri Stade y'Igicumbi ku kibuga cy'akarere ka Kirehe ikipe ya Kirehe FC yanganyije na Sunrise igitego kimwe kuri kimwe ikipe ya AS Kigali yatsinze Espoir FC ibitego bitatu kuri bibiri kuri Stade ya Kigali I Nyamirambo Kuri stade ubworoherane I Musanze, ikipe ya Lyon Sport yatsinze Musanze FC ibitego bibiri kuri kimwe. Ejo ku cyumweru, APR FC yatsinze AS Muhanga ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade ya Kigali I Nyamirambo. Marine FC inganya na Mukura Victory Sport igitego kimwe kuri kimwe kuri stade Umuganda I Rubavu. Umukino wagombaga guhuza Bugesera FC n'Amagaju FC I Nyamata ntabwo wabaye kubera imvura nyinshi. Nyuma y'umunsi wa 13 w'imikino, ikipe iza ku isonga ni APR FC ifite amanota 29. Ku mwanya wa kabiri hari Mukura Victory Sport n'amanota 26. Rayon Sport iza ari ya gatatu ikagira amanota 25. Ku mwanya wa kane hari Kiyovu Sport ifite amanota 20. Ikipe ya gatanu ni Police FC ifite amanota 20. Sunrise ikaba ya gatandatu n'amanota 18. Ikipe ya karindwi ni AS Kigali n'amanota 17. Espoir FC ikaza ari ya munani ikagira amanota 17 nayo kumwanya wa chenda hari AS Muhanga ifite amanota 16, Bugesera FC ikayikurikira kumwanya wa 10 na amanota 16 nayo. Ya 11 ni Etincelles FC ifite amanota 15, Marine FC ikaba ya 12 na amanota 18. Kumwanya wa 13 hari Gicumbi FC na amanota 12, Kirehe FC ni ya 14 na amanota 11. Musanze FC ni ya 15 ifite amanota 11 nayo, naho ikipe ya 16 ari nayo ya nyuma ni ya Magaju FC ifite amanota 5 n'umwenda bitago 12. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Tuze mu Burundi naho dutega matwi mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka atubwire amakuru makuru makuru y'inkino yabaye mu mpera zindwi turangije mu gihugu ahera ku ihiganwa ry'ikombe cy'umukuru w'igihugu cy'umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu.
Mu mpera zindwi twari turangije hatanguye ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu mu mupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu ku nkino 32 zabaye ku bibuga bitandukanye. Hari nkino zabonetsemo ibitsindo byinshi birenga kuri 5, izo nkino zigira ku 9. Interstar wo mu cyicaro cya kabiri watsinze Message Gishubi ibitsindo 7-0. Kaza United wo mu Karanza watsinze Freedom FC wo mu Gisuru mu ntara Rwigi ibitsindo 6-6. Eglinoire w'Imakamba wo mu cyicaro cya mbere watsinze Libellule wo mu Cankuzo ibitsindo 8-1. Bujumbura City watsinze Mapenzi FC wo muri Komine Mutima z'intara Bujumbura ibitsindo 10-0. Olympic Star wo mu Yinga watsinze Interamyi do Kinyinya mu ntara ya Rwigi ibitsindo 13-3. Flambeau de l'Est wo muri Igi watsinze Betani w'Igitega ibitsindo 7-0. Top Junior wo mu Kayanza watsinze Unité FC de Mabanda wo mu ntara Makamba ibitsindo 12-2. Umuguru Kenzo watsinze Magara Star ibitsindo 8-1. Musongati w'Igitega watekereye Les Aigles Commerciaux Muyinga ibitsindo 15-5. Abarorereye zimwe muri izo nkino basanga ibitsindo byinjiye ari byinshi biturutse ku itunganywa ry'ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu by'uno mwaka. Rashid Alfred umumenyeshamakuru w'inkino ari muri abo asaba ko kumwakuza uhugira igihindutse.
Ye kubwanje icyo mbaze kubona muri izi nkino z'intango z'ikikombe cy'umukuru w'igihugu nuko ibitsindo biboneka mu kibuga ari byinshi cyane, bisigura yuko urwego imigwi imwe idakina shampiyona ngaha nka zimwe twita les equipes corporatives urwego zigeze ruri hasi cyane, kuko uhuye n'umukecuru cya mbere cyangwa icya kabiri icyo kindi ibitsindo 10-10 cyangwa hafi ya 10. Ejo naraganiriye n'abantu babwira nti kugira izi nkino za komite perezida zigira kanovera nk'iyi midwi itabisa ayikinira itari mu rwego urwo arwo rwose, tuvuge nk'abamwe bavuga ngo ni abawigeze cyangwa baraveteran abantu bakuye harya na hariya badakina shampiyona bari bakwiye gukina ubwabo nyine. Ibyo migwi yiyandikisha itagira kinira na hamwe ku rwego urwo arwo rwose, batangura nibonyine bakina hagati yabo, hanyuma abambutse urwego rwa 32 bace bahura n'imigwi yifashe neza yo mu cyicaro cya kabiri cyangwa cya mbere. Nayo ubundi usanga ari inkino zidafite akanovera kubona umugutsingwa 8-1, 12-1, 12-0 kubusa. Ni ukuri barakwiye kubitangaza ukundi gushaje.
Abo rero izi nkino zo mu 32 ntizibereye ijisho, ntizinezeza abarorezi.
N'akarere kari hafi urabona ko abantu batakiza ari benshi kuza kurorera inkino. Umugabo nibyashika ku rwego rw'icyaka n'igishiri cya nyuma cyangwa icyaka kabiri gishiri cya nyuma, mbere ni 18 gishiri cya nyuma, usanga abantu buzi ibibuga kubera ko imibi ikina isa n'iri ku rwego rumwe. Umugabo mbari yutu urwego rw'inkino z'abatama cyangwa abana wakuye hariya kunze muri komine ukaza ukabahuza n'umuntu akangahe wa kane muri Premier League n'iyi Primus League icyo cyo cyane cyangwa cyakabi aho bisa bisaza uvuga aca tsindwa gicindo cyo nko mu mahiganwa y'umwakuza y'ikomite cy'umukuru w'igihugu bari bakwiye guhindura formule.
Imigwi 16 yo mu cyicaro cya mbere yose yaronse uburenganzira bwo kwinjira mu 16 cy'iryo higanwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu. 15 kuri 16 yo mu cyicaro cya kabiri nayo nyine yaronse ubwo burenganzira, kiretse umugwi Volontaire FC wo mu Kanyosha wakuwe mu higanwa na Sante FC w'Ingozi ku mapenalti 6-5. Mwamenya ko umugwi uzotahukana igikombe cy'umukuru w'igihugu ariwo uzocuserukira Burundi muri rya higanwa rya Afrika ryo guhiganirwa igikombe mpuzamashyirahamwe Coupe de la Confederation. Amakuru ava mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru akavuga ko mu mpera z'indwi iryo higanwa rizobandanya mu cya 16 kirangiza. Bujumbura, Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Njotu mgeza mkuunda radio izu ya Ameriki vigani ya tuwaito wafite kuri isaha hani ubigaru kie tuwa shimie kuwa mga duteza matwi tuwa tumira kubanda ya kuduku ikira na mvigani lo vidachu kuri radio ya radio izu ya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.